ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC zirimo gutumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda ndaza kuzimyigaragambyo kuri uyu wa mbere.
Ngira ngo abanye Kongo bari mu Rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo, basaba ko basubira mu gihugu cyabo, basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo.
Joseph Sebarenzi wigeze kuyobora inteko nshingamategeko y'u Rwanda. Mu Burundi hatangiye gahunda yitwa Dushariza Igisagara, ni umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukaba twaragwije amashugwa arenga kuva 600 kugira igisagara cya Bujumbura tugiye iyindi shusho nk'iyindi bisagara biteye imbere ku isi, abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri
Jado Nkurunzi za uyobora ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerne Tous, twese biratwerekeye, ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Ninina Hazwe.
Amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abantu 9 bo muri Zimbabwe, barimo perezida w'ico gihugu Emmerson Mnangagwa, umugore wiwe Auxilia Mnangagwa, vice president wiwe Constantino Chiwenga, umushikiranganji wo kwivuna abansi ujejwe iperereza rya Zimbabwe, hamwe na Patrick Chinamaza ajejwe ibigega vy'umugambwe za UPF uri mu kubutegetsi muri ico gihugu. Ibihano vya Amerika vyega n'amasosiyete 3 akorera mu vy'ubudandaji bwa Zimbabwe. Amerika yagiriza abo bose yashize mu bihano ihonyandwa kabije y'agateka kazi na muntu, ibiturire, kunyuruza abantu no guhohotera kiremwa muntu ku rugero rukabije. Ibihano vya Amerika kuri Zimbabwe bifatira amazu yose y'abategetsi b'ico gihugu ari ku butaka bwayo, bikongera bikaziririza ingendo zabo zose zitajanye n'ivyakazi ku butaka bwa Amerika. Icegera c'umushikiranganji ajejuhiga ca Amerika Wali Adeyemo yavuze ko ibihano bishasha Amerika ifatiye Zimbabwe bigamije kwerekana ukuri k'umukenyuro Amerika yamanye. Yagize ati, dushatse kwerekana ko ibihano vyacu bitega abanyagihugu bwabo, ahubwo vyega abantu kugatwe kabo. Aba barimo akagwi kegereye Perezida Mnangagwa gakora mabi atandukanye n'abagwiza tunga bagirizwa ibiturire no guhohotera abanyagihugu ba Zimbabwe. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken nawe yavuze ko ibihano bishasha biri muri politike ya Amerika ikarishe yo kudahanira mu kivunga. Blinken ati, ibiturire, ihonyangwa ry'agateka ka muntu, ubwicanyi no kunyuruza abantu muri Zimbabwe vyimonogoje. Perezida Emmerson Mnangagwa ni perezida wa kabiri agiye mu bihano vya Amerika. Uwo yakoreye mu ngata ariwe Robert Mugabe, nawe nyene yari mu bihano vya Amerika agitwara Zimbabwe. Yari yabigiyemwo mu 2003 ico gihe Amerika yatwagwa na George Bush. Ntaco ubutegetsi bwa Zimbabwe buratangaza ku ngingo ya Amerika. Tuve muri Zimbabwe tuja muri Haiti, ahibihugu bihana imbibe n'ico gihugu birimo izinga rya Bahamas vyakomeje umutekano. Vyinshi muri ivyo bihugu vyatanguye gutahukana abakozi bo mu buserukizi bwavyo muri Haiti. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yasavye abanyagihugu bayo kuva muri Haiti vyihutirwa. Haiti iri mu mudurumbanyo uvanze n'umutekano muke kuva ku munsi wa Mungu, umunsi inkozi z'ikibi zigaba igitero ku mabohero makuru yo mu murwa mukuru Port-au-Prince zibohoza abanyororo baharugwa mu 370. Abarenga 10 nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri ico gitero. Mu gihe ikiringo c'amasaha ntarengwa yo kuba abantu kiri mwibarabara n'ikindi c'amasaha 72 c'amategeko agenga ibihugu biri mu ntambara, leta Haiti yashinze ku munsi wa Mungu bikibandanya imigwi y'inkozi z'ikibi muri Haiti ikangisha ko ikigiye gukurikira ari ugufata igihugu. Yasavye abavyeyi kugumiza abana mu mihana yabo, leta nayo icisaba ahubwo ko baja mu mashuri. Iyo migwi y'inkozi z'ikibi isaba kandi ko umushikiranganji wa mbere Ariel Henry akomborwa bidatevye mu mabanga yiwe. Imidu Indurumbanyo ya Haiti yongereye mu gihe Ariel Henry yari muri Kenya gushira ko umukono ku masezerano yemerera ingabo za Kenya kuyobora ibikorwa by'umugambi w'ingabo mvamakungu zoza gutabara Haiti. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yatangaje ko yizera ko Ariel Henry yamaze gusubira muri Haiti. Yagize ati twibaza ko yabikoze uko kandi yahawe uburenganzira gutaha kuko ari ngombwa. Ibihugu bibanye vya Haiti birimo République Dominicaine n'ivyemeje niba vyemeye ko Ariel Henry akoresha inzira y'ibarabara kugira ngo atahuke. President w'ico gihugu ico bikoze yavuze ko atazokwemera impunzi zo muri Haiti kuza mu gihugu ciwe. Ishami rya ONU rijejwe ivya bimukira OIM rivuga ko mu misi itatu gusa abagera ku 15,000 ari bo bamaze guhunga ubugizi bwa nabi buvugwa ku mugwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince. Ijwi ry'Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye. Abashinga amateka n'abakenguza amateka b'Ubufaransa ejo ku munsi wa mbere baremeje ko gukuramo inda ku bushake vyandikwa mu ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu. Uwo mugambi watoye ku bwinshi. Leta ya Emmanuel Macron niyo yari yasavye ko ibwirizwa nshingiro rihinduka kugira ngo iyo ngingo ijemwo. Ubufaransa bisigura ko bayi igihugu ca mbere ku isi yose kigiye kwandika mu ibwirizwa nshingiro uburenganzira bwo gukorora inda ku bushake. Yugurura ibiganiro mpaka kuri uyu mugambi umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Gabriel Attal yavuze ko Ufaransa ufitiye deni ndangagatima ku bapfasoni bose bagendanye agahinda kukora kudashobora kuvana mu inda bisanzuye. Atari yavuze ko kubona umugambi wa leta yiwe wemejwe ari iteka ku Ufaransa n'ubutumwa bukomeye mu makungu. President w'Ufaransa Emmanuel Macron nawe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yavuze ko ari umunsi wo kwigina uburenganzira bushasha bwinjiye mu ibwirizwa nshingiro. Ekleziya Katolika iri ku ruhande rwamaze kuvuga ko badashigikiye umugambi wo kuburizamwo ubuzima bwa kiremwa muntu.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bw'u Rwanda burashinja izo ngabo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR burwanya Temistocle Mutijima.
Ubusabe bw'u Rwanda bukubiye mu ibaruwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yandikiye umukuru wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Bwana Musa Faki Mahama kuri uyu wa mbere. Ni ibaruwa u Rwanda rwanditse mu gihe habaga inama y'akanama gashinzwe umutekano mu Muryango w'Ubumwe bwa Afurika rwo ruvuga ko rutatumiwemo. Iyo nayo ikaba yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibaruwa ijwi rya Amerika yaboneye kopi, u Rwanda ruvugamo ko rutewe impungenge no kuba mu byigiwe muri iyo nama, harimo no kwemeza ubutumwa bwa SADC Samidi RC muri Kongo, kimwe no gusuzuma ubufasha umuryango w'umwe bwa Afurika n'abandi bafatanyabikorwa batanga kuri ubwo butumwa. Ibaruwiti
u Rwanda rurahamagarira umuryango umwe bwa Afurika guhuburemera kaga iyoherezwa rya Samidi RC riteje ku Rwanda no ku karere kose.
Mu ibaruwa yarwo u Rwanda rushinja umutwe w'ingabo za SADC gukorana n'imitwe y'inyeshyamba igendera ku ngengabitekerezo y'ironda koko yibumbiye mu ihuriro ryitwa Wazarendo ndetse n'amatsinda anyuranye y'abacancuro. Muri iyo mitwe u Rwanda rwiti y'abajenosideri n'iyabaswe n'ingengabitekerezo y'ironda bwoko ruravuga ko harimo n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bwarwo. Ruti
Samidi RC nk'umutwe w'ingabo ugaba ibitero ufatanije n'imitwe nk'iyo ntiwasimbura inzira yo gukemura ibibazo byo mu buryo bwa politiki yatambamiwe na leta ya Kongo. Bityo umuryango w'umwe bwa Afurika urahamagarirwa kutemera cyangwa kudatera inkunga Samidi RC.
Urwanda kandi rushinja ingabo z'umuryango w'ubukungu huza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kuburizamo umuhate wo gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro wari watangijwe n'ibihugu byo mu karere. Kuri ingingo mu ibaruwa yarwo Urwanda ruti
SADC ubirashyigikira imyifatire y'ubushotoranyi ya Kongo yo gushakira igisubizo mu ntambara yirengagije gahunda zose zo gushaka ubuti ibibazo mu buryo bwa politiki zari zatangijwe n'ibihugu byo mu karere zirimo ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda.
Mu ibaruwa yarwo kandi Urwanda rwashinje ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucumbikira no gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irurwanya irimo FDLR na CNRD FLN, rugashinja abakuru b'ibyo bihugu gutangaza ku karubanda ko biteguye gushyigikira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Rurashinja kandi umuryango mpuzamahanga kwirengagiza nkana umuziremezo w'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo muziremezo rwo ruvuga ko ari ugukomeza gushyigikira ingabo zakoze genocide ziri mu burasirazuba bwa Kongo no kuba Kongo yaranze kumva ibibazo by'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Rushinja kandi Kongo kwanga gucyura impunzi zayo 200,000 zahungiye hirya no hino mu karere zirimo abagera ku 100,000 ruvuga ko rucumbikiye. Ibaruwiti
Urwanda ruramenyesha Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika ko gusaba uyu muryango gukigikira SADC byarushaho kuzanga ikibazo. Ubufasha bwose umuryango w'umwe bwa Afrika wa SADC bwaba busobanuye gushyigikira imyifatire gashoza ntambara ya leta ya Kongo kandi byaburizamo uburyo bwo gukemura mu mahoro iki kibazo kimaze ibinyacumi by'imyaka mu burasirazuba bwa Kongo.
Urwanda rwasoje rusaba umukuru wa komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika gukoresha ububasha bwe agashishikariza leta ya Kongo gushaka igisubizo mu nzira z'amahoro binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi. Rwasabye kandi abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango gukorera urugendo shuri mu karere k'ibiyaga bigari ngo barusheho gusobanukirwa imiterere y'iki kibazo. Kugeza ubu umutwe w'ingabo za SADC muri Kongo uhuriwemo n'ingabo zavuye mu bihugu bya Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi watangiye ubutumwa bwawo mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 aho waje gufasha ingabo za Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23. Uyu waje usimbuye ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba leta ya Kongo yanenze kudakora ibihagije mu guhangana n'imitwe y'inyeshyamba irwanya ku isongo wa M23.
Urakoze Temistocle Mutijima. Impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda zakoze imyigaragambyo yamagana icyo zita ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho intambara irakomeje hagati ingabo za leta na M23. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Joseph Sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda akaba n'impuguke muri politiki y'ibiyaga bigari no gukemura amakimbirane.
Ngira ngo abanyekongo bari mu Rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo basaba ko basubira mu gihugu cyabo, basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo. Bariya n'abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu Rwanda, kuba rero bakiri mu Rwanda muri iyi myaka yose bigaragaza intege nke za Kongo. Numva rero ko Kongo yabatega amatwi n'umuryango mpuzamahanga ukabatega amatwi, ariko ikindi wanavuga wavuga uti u Rwanda narwo nk'igihugu cyakirizira mu nzi niba baritse bakigaragambye uyu munsi, nyamara kandi iyo bigaragambije basaba ibindi leta y'u Rwanda irababuza, ndetse muzi ko hari igihe yanabarashe. Sinzi rero ko ari impuhwe leta y'u Rwanda ibafitiye cyane, nubwo hari abanyarwanda nyine muri rusange abanyarwanda babumva akababaro k'impunzi z'abanyekongo, ariko ntekereza ko icyo u Rwanda rwafasha izo mpunzi kurusha ikindi nuko narwo rushyiraho akarwo gakomeye kugira ngo mu karere ka Kivu hari abakomoka haboneka amahoro bityo basubireyo.
Harasa n'ahari ugufata impu zombi ku bijyanye n'izi mpunzi, kuko mu gitondo numvise umwe mu bazikuriye avugira ku gitangazamakuru kimwe cyo mu Rwanda avuga ati abari muri iriya ntambara n'abana bacu bararwanira yuko tugomba gutaha. Hanyuma kandi hakabaho kuba bavuga bati turashaka ko leta ya Kongo iducyura mu mahoro. Amahoro n'uburyo bw'intambara birahura gute, birerekeza he?
Ubundi byagaragaye mu mateka ko iyo inzira y'amahoro itashobokse mu byukuri koko itanashoboka, yagiye bigaragara ko abantu bafashe intwaro noneho bigatuma abo bananiwe gutanga uburenganzira noneho batega amatwi bakajya mu mishyikirano bikaba byagera ku mahoro. Icyo ni kimwe. Ariko hari n'abandi mu mateka ko bigaragara bajya batekereza ko ibibazo byose bigomba gukemuka ari uko habaye intambara. Ibyo rero ni amakosa. Ubundi ngira ngo icyo abantu bagombye gushyira imbere kurusha ikindi ni ugushaka gukemura ibibazo mu buryo bw'amahoro, kuko intambara ni mbi, imena amaraso, isenya ibintu, inazana n'urwango hagati y'abarwana. Ku buryo rero wenda duhere ko intambara yamaze kuba, numva ko abarwana bari ku mpande zombi bari bakwiriye gushyira mu gaciro, bakumva ko uko kumeneka amaraso kugomba guhagarara, bakajya mu biganiro bakareba umuti ukwiriye ku buryo amahoro aza vuba, kuko abantu barababaye. Hari abantu kenshi baba ari nk'iburayi nkatwe turi muri Amerika, cyangwa se abicaye i Kigali cyangwa se abicaye i Kinshasa, ukumva bavuga ngo ni ukurwana nta kundi byagenda. Nyamara kandi bakibagirwa ko hari abana bari ku rugamba n'abasirikari bari ku rugamba bamena amaraso yabo.
Uvuze ku bijyanye n'imishyikirano, imishyikirano irasa nk'aho Perezida Felix Tshisekedi wa Congo arasa n'uwayemeye, ariko ashyiraho ibigomba kubahirizwa mbere y'uko ayemera, ndetse nta n'itariki cyangwa aho izabera iyo mishyikirano igomba kubera. Ariko Bwana Sebarenzi, n'imishyikirano ishoboka mu gihe habaye amagambo akomeye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tutari buze gusubiramo hano ku Ijwi rya Amerika. Nyuma y'ayo magambo n'ibyo turimo tubona, uratekereza ko ubona abahukuru b'ibihugu byombi u Rwanda na Congo baba batangiye kumva ibivugwa n'ibihugu by'ibihangange?
Reka mbaze mvuge kuri ayo magambo y'abo bayobozi. Njyewe iyo nkurikiye amagambo Perezida Kagame avuga, numva birambabaza.
Kubera iki?
Birambabaza kubera ko ni amagambo arimo agasuzuguro, ni amagambo atanashyira no mu gaciro, kuko nubwo ndavuga nk'umunyarwanda, ntabwo u Rwanda rwari rukwiye gukoresha imvugo nka ziriya. Zira ni imvugo z'abantu basanzwe, ariko umuyobozi w'igihugu ntabwo yatukana kuriya. Ntabwo rero biriya bifasha kuzana amahoro. Nzi ko no ku ruhande rwa Congo nabo hari amagambo bagiye bakoresha atari meza, ibyo nabyo ni ibintu bigayitse. Ubundi ni byiza gukoresha imvugo nziza, nubwo umuntu mutavuga rumwe, hari ibintu mutumvikana bikomeye, ukomeza kumwubaha ahubwo ukamusobanurira mu magambo yumvikana y'ukuri ko ibyo akora atari byo. Ariko ntabwo wakoresha imvugo nka ziriya. Ikindi kandi nka kimwe navugaga mu kanya ko hari igihe abanyapolitike bavuga amagambo yo kurwana ugasaba ukumva n'abariya bose bakoma amashyi, nyamara yaba aribo babwiraga ngo nibambare imyenda ya gisirikare bajye kurwana batekereza noneho.
Joseph Sebarenzi wahoze ayobora inteko nshinga amategeko y'u Rwanda yavuganaga na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku Ijwi rya Amerika.
Mu muryango mw'iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Wiza mugore no kwiteganyiriza.
Ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi rya Amerika. mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abashinzwe umutekano kuri wa mbere bakuye ibisasu bya grenade bine mu cyumba kirimo ibikoresho bya Regide jo mu isoko rya Ruvumera riri muri zone ya Buyenzi mu mujyi wa Bujumbura. Inkuru ijwi ry'America bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Igihe cy'isazi neza gatondo niho hamenyekana ku bisasu ntezwa ntoke bine bya grenade byatogwa mu cumba kirimo ibyuma bya Regidezo byakira n'ibitanga umuyaga nkuba. Amakuru ya Dijwi rya Amerika yakuye muri ico kibanza c'isoko rya Ruvumera gitumbereye ku ibarabara rya 21 ryo mu Buyenzi havuga ko abakozi ba Regidezo aribo batanguye kubona ibyo bigwanisho. Aho bari baje gukora ibyahungabanye ku murongo utanga umuyaga nkuba muri zone Buyenzi. Amakuru yababibonye agira ati ibyo bisasu byari birambitse mu kinogo hejuru y'insinga zikuru umuyaga nkuba ziburahuye ku isoko ryawo mu kibanza cya Regidezo aho ushikira uvuye muri Congo bifukishijwe agakarato gatoyi. Rero umukozi wa Regidezo kuko hari urutsinga muzizana umuriro byaboneka ko rwagize ikibazo ariko ararondera urwo ari rwo niho kuja hizo nsinga zizanana abona agakarato kahari afukuye niho yaca azibona acabwira abo bari kumwe nabo rero baca babimenyesha ababakurira. Byaboneka ko ibyo bisasu ntezwa ntoke byari bihamaze umwanya utari muto aho hantu kuko haba ico gikarato cari kizifutse canke izo grenade zose zari zikiriki ntumo. Ico kibanza cari gisamariwe n'abantu batari bake haba ku ruhande rw'abadandaza hamwe n'abanyagihugu bakorera muri ako karere. Abajeje umutekano intwaro abayobozi n'abakozi ba Regidezo n'abandi bakaba bari muri ico kibanza. Mu babakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje kuvugana nabo na numwe wemeye kugira ico atangaza. Abasirikare bavuye mu ikambi yo kumuzinda nibo baje gukuraho ibyo bisasu mu gihe c'isaha zitandatu byose bikaba byahakuwe atanakimwe gituritse. Ico cumba cari gisanzwe cugagwa n'abantu batatu ari nabo babika imfunguzo zaho. Umwe muri abo yari yaje kugururira abo bakozi ba Regidezo ngo bakore yaciye ahagarikwa abandi babiri nabo bakaba batari bwafatwe. Abanyagihugu n'abakorera muri ako gace katowemwe ibyo bisasu ntezwa ntoke baze kuvugira kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Gusa baduhaye aya makuru bababonye bavuga ko bamwe bari bafise ubwoba na cane cane abo mu bibanza by'idandarizo bihegereye bavuga ko batewe amakenga n'ibyo bisasu byatowe muri ico kibanza kandi cari cugaye. Bavuga ko bashima Imana ko bishoboye gutogwa bitari inkumbi. Basaba ko hokogwa amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane uko ibyo bisasu byashoboye gushika muri ico kibanza gisanzwe cugagwa kandi kirimo n'ibikoresho bya Regidezo.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Tukivuga ku Burundi hatangiye gahunda yitwa dushariza igisaga n'umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ujyanye kandi na gahunda y'iminsi 45 yashyizweho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura yo gusukura uwo murwa mukuru gutera ibiti byateguwe n'ikirahamwe ryitwa sa nous concerne tous twese biratwerekeye. Navuganye n'umuyobozi waryo Jadon Nkuru Nziza.
Nagumanda bavugire yuko si ubwa mbere ndabikoze ni bikogwa kama dukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibitsi kwebwe dusanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye hamba tukarabitera. Mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dushariza igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga 600 kugira igisagara cyacu cha Bujumbura tuge iyindi shusho nk'indi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana. Kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane?
Nagomanda babwire yuko ugwaruka go mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyacu. Igisagara cya Bujumbura ni igisagara cyacu. Nta kindi gisagara tuzoronka, nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cyacu cy'u Burundi. Hama tukaba dufise ingufu, tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye, tukaba twaragiye no kwishuri kurondera ubumenyi, tukaba tunatembera mu bindi bihugu tukabona icyo igihugu cyacu kibuze n'icyo igisagara cyacu kibuze. inacho gituma twegugaruka tuvuga tuti reka tubikore kuko twebwe nitwe dufise nguvu kurusha izabavyeyi bacu kandi nitwe dufise na kazoza keza dushobora kuba twobikurikirana dushobora kuba twovyigisha nabatonya bacu hamba igihugu kikabanda yagitera imbere igisagara cacu kikabanda yakibaciza no babwira yuko ni ibikorwa twatanguye twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tugomba tubikora kandi zobana yatubikora si mu gisagara gusa ca Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari gisagara ca Ngozi cangwe igisagara ca Gitega n'igisagara ca Makamba n'ibikorwa tugiye kubandanya kandi n'ibikorwa twatanguye tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indu yibashyigikiramo ibyo mukoresha mu bikura he
ikintu bwa mbere nagomba shime ubwa mbere nagomba shimire nyene cubaye mukuru gicacu cacu Burundi nkuko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi president wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruko rurakora president arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi tushobora kuba twitura Fasima tukamubwira imigambi yacu hama kadadushigikira hama akana tugendera hama akana dutera intege n'acho gituma tuvuga tutirekana twe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hamba ibikoresho tukaca tubimusaba hamba kaca bituronsa tukaca tubandaya duteza imbere cyo guca twibarutse
Meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mugi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiterama amashugwe ihuriye he niyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mugi witwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose ufate igihugu nko mu rugo haba hariho umuvyeyi abariho abana twebwe Meri ya Bujumbura n'umuvyeyi wacu iyo muvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategeza kumushigikira hamba twebwe ico igisagara kidutuma tutegeza kugikora cyane kuko n'umuvyeyi wacu hamba kampani bariko barakora Meri ya Bujumbura twebwe nkugwaruka ca tugira yacu kuko biraryoshe tucahantu heza biraryoshe tutemerera hantu heza biraryoshe dukorera hantu heza biraryoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemo ugwaruka biraryoshe urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo inguvuzi wanje naratereyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namara ngo ndababwira yuko twebwe ugwaruka go mu gisagara ca Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu naracho gituma abonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cacu kandi gisagara ni cacu nta kindi gihugu tuzoronka nta kindi gisagara tuzoronka atari kidufise
Jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe sanu conseil de tous twese biratwerekeye ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane nande ndabashimiye namfashikana ukanya kugira nere nakamo ugwaruka ruba mu zindi ntara yuko ufata intara nk'umuvyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzoba duteye imbere kandi dushoboye hamba no guheza kuzoheza kuba n'Imana izagira abariko barakora
Jado Nkurunziza uyobora ishyira hamwe sanu konserne tous twese biratwerekeye mu Burundi niwe usoje aya makuru dukomeje kandi no gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi munda harari inzara hakazinduka inzigo umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Mahoro ni mingisha Mwaho mure hose kwisi dore ntashyo Ibagere ku mutima tubifurije kuramba Muraho, muraho murakoma Muraho aho muri hose Muze twumva makuru kuri radio yacu Kashira gabo kamazi makano kuri bo
kura ni yero tizimba mukira goni buzi jamajuri mazembe umvangelo bami chumira kakele